Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa mbere n'igenekerezo rya 2022 ruheshi n'umwaka w'ibihumbi 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatera kawe tabahaye muri ubu canke baramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru zikurikira. Abasirikare bagirizwa kuba baraturiye ikambi ibikwamo ibikoresho bya gisirikare base des forces armées bagifunzwe bagenzi babo basaba ko borengutswa imbere y'ubutungane. Ishyirahamwe Orikome rirababazwa no kubona amasoko yirirwa arasha hirya no hino mu gihugu ariko ntihabe amatohoza yimbitse kugira amenyekane ico bivako. Ivyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome ni mu gihe kuri uno wa mbere mu bucagucagu isoko y'imbaho yo kwijabe yahiye. Kwiga ibibazo mu mizi no kubahiriza agateka kazi na muntu ni bimwe mu nzira yo gutorera umuti ibibazo by'abantu baguma bahunga. Bivugwa na Emery Kameya arongoye ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi ni mu gihe kugenekerezo rya 2022 ruheshi wari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Aya n'ayandi ni mu kanya zitangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abasirikare bagirizwa isanganya ry'umuriro waturiye ububiko bw'ibirwanisho mu ikambi bita base des forces armées ubu yitwa brigade logistique baracyafunzwe bagenzi babo basaba ko borenganurwa bakajanwa imbere y'intahe kugira ukuri kumenyekane uwagirizwa n'icaha ahanwe. Ibyo bagenzi babo babivuga kuko abo basirikare aho bafungiwe batemerewe kubonana n'umuntu n'umwe keretse abashunze. Inkuru ya mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Abasirikare bose hamwe barenga 14 bamwe bafungiwe mu kambi police militaire hamwe no muri bataillon support première division yahoze yitwa Kamuha bafashwe inyuma y'umuriro waturiye ububiko bw'ibirwanisho hari mu ntango z'ukwezi kwa ndamukiza. Bafashwe bagirizwa kuba baragize uruhara mu byo byaratumye iryo sanganya riba. Ibyo sanganya n'uwo muriro waturiye ububiko bw'ibirwanisho bikaba byavuzwe ko byinshi uhereye umuvugizi w'igisirikare yavuze ko ari isanganya ry'umuyagankuba mu nyuma umukuru w'igihugu aramubeshuza avuga ko atari isanganya ry'umuyagankuba ahubwo ko vyoba ari bindi. Ico gihe bavuga ko amatohoza yatanguye kandi ko inyuma y'amezi abiri gusa bazoshikiriza ico bacaratumye ubwo bubiko busha. Muri kino gihe abasirikare bapfunzwe amezi agera kuri atatu gushika ubu bakaba batarumvirizwa imbere y'intahe. Bamwe mu babacunga bakagira amakenga menshi ku mutekano wabo cyane cyane ko ata muntu n'umwe yemerewe kubabona mu miryango yabo canke abegereye imiryango yabo. Ababo bakaba baherutse gusa bumva ko bafashwe bongera bakwa za telefone zabo ngendanwa. Radio Nzamba agati kawe ikaba itarashobora kuronka abajejwe ubutungane mu gisirikare ngo batange umuco kuri iryo fungwa canke umuvugizi w'igisirikare.
Ishyirahamwe Orikome ryabazwa no kubona amasoko hirya no hino mu gihugu aguma asha ntihagire n'amatohoza aba kugira ngo hamenyekane icyo biba byavuye ko. Ibyo byashikirijwe na Gabriel Rufyiri arongoye Orikome mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa mbere aho avuga ko amasoko asanzwe afise icyo aterera mu iterambere ry'igihugu. Abivuze mu gihe mu gitondo cyo kuri uno wa mbere hadutse umuriro mu isoko yo kwijabe. Gabriel Rufyiri asaba ko hoba amatohoza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bisha bahanwe n'amategeko.
Urabiye niko biragenda murumvise isoko imbaho ngakwijabe ibintu byo gushatse muri kambaza ikibazo cyo ngakwa naje kwa siyo nawe ibintu by'imbaho nawe ni haranyiye nkuko nyene. Mwibuke ahandi hantu hahiye mu kinama isoko mu kiramu ratwirwa gushana yone. Mwibuke kandi ahantu kwa sindi ko biturirwa cyangwa byiturira naje tumenya mugabo abantu bakamenya uyu muriro wavuye kuri iki ibyo bintu makino byo gushaje n'ibyigera biba muri buka nkawo rico nkuri ya Bujumbura ahantu hari PIB umwimbo w'ucose ku mwaka wa 20% kugeza nino saha ntituramenya neza ibintu byatumye isoko isha mugabo ntibyumvikana ukungene tutamenya icyatumye ayo masoko n'ibyo bintu byose bindi bisha ababituriye hanyuma n'ibihano bahawe kuko ukuntu ibintu byononekara bigasha bikononekara kubera n'umugukana kw'abantu wewe ugeze kubikora kubera wewe utarimwo bitakuraba ugashobora kubona ibintu bisanzwe ukatubereka gutyo ejo hazogera igihe nawe ndabwo uzoshikirwa abantu beze baraza tuke tuba muri ntunze ya muri serikevisi twese tubone ko turi andanje nuko ibi bintu byose biguma bishi aya masoko ibi byose tumenye imvo la cause des hôtels imvo zituma ibi bintu bishi ikindi cyose bitazaba bitarakogwa umuntu acafata kumewe ni leta yabikoze niri ihende batarazana inyishu ya twe dufata ko ari bo babikoze
yabwiye rufyiri yibutsa leta ko gukingira ibintu n'abantu ariyo ibibazwa n'ubunyene zikurikire Gabriel Rufyiri
ikibazo ronga gica kiza ni kimwe leta irihehe n'ibyo byose irihe irihe nagira nibutse yuko gukingira ibintu n'abantu by'igihugu bibazwa leta nta wundi muntu umwe abibazwa bibazwa leta gukingira ibintu by'abantu la protection des biens et des citoyens et la panacée du gouvernement uwundi wese azafasha mugabo leta niyibazwa bino bintu ikibazo rero umuntu agomba kucyibaza ngaha bigenda gute ngo isoko ya mbere ishe isoko ya kabiri ishe isoko ya gatatu ishe isoko ya kane ishe isoko ya gatanu ishe isoko mirongo zishe n'ibintu ntihagire akete nine yigera yabutisa ngo abantu bavuge ibintu byabo n'ibintu byo none twebwe dufite ikibazo cy'uko mu rutagira icyo twita politique de prévention no kuvuga politique yo gukinga bwa kintu cyo gucacu nuko ntaje enda bakandi karuga sa meje kuvuga iby'imiriro n'iki sindaza kubyerekeye igituma umwego n'ibintu bisanzwe cyangwa bibereka mugabo reka tuje ku bindi bintu kuko tumaze gukinga si iby'imiriro gusa
inzamba
kwiga ibibazo mu mizi yabyo hamwe no kwibutsa amareta ko bategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu ni bimwe mu nzira yo gutorera umuti ibibazo biguma bituma abantu bahunga ibihugu byabo cyashikirijwe na Emery Kameya harongoye ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu Birigi ni mu gihe isi iheruka guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbazwa itariki 20 ruheshi uko umwaka utashe twumvirize Emery Kameya
nk'inyifato y'igihugu cya Tanzania ku mpunzi z'Abarundi inyifato iteye agahinda mu gihe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashinzwe iby'agateka kazi na muntu asa n'ayaraba hirya bishitse mu gihe inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yaraye itoye itegeko irekurira ibihugu bya Buraya kurungika impunzi mu bihugu byo ku yindi migabane y'isi itubahiriza kenshi agateka kazi na muntu akaba ari itegeko benshi babona ko riza gusongera isi ibe ubuzima impunzi ziba zirimwo aha akamo twotera abantu n'amashyirahamwe nuko twova hasi tugatera akamo amaleta tubibutsa ko bategerezwa kubahiriza kiremwa muntu nk'uko amasezerano ahari abivuga ibi bikaba ibyo mu mwanya wa mbere ica kabiri ni ukwiga ikibazo ku muzi wacu no kuvuga dufatiye nko ku gihugu cacu bagatorera umuti urama ibibazo bituma abantu bahunga nibarabe neza none kuva imyaka iheze bahohotera abantu bakuye mu iki bizodushikana he kuki taba aho igihugu kigeze birakwiye ko natwe dutora umuti w'ibibazo kugira duhangane n'ibibazo nyavyo byoteza imbere Uburundi n'Abarundi
turangirize ku makuru y'inkino ihiganwa rya basketball mu Burundi ryaraye rirangiye umugwi wa Dynamo uri kwisonga runani Kerne na Tigres niyo ikurikira iyo migwi ine ikaba ariyo yaraye ironse uburenganzira bwo gukina inkino za playoff zizotangura atagihindutse kugenekerezo rya kane mu kakaro. Ni inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Umurwi wa Dinamo waraye utahukanye ihiganwa rya basketball ku munsi wa gatandatu mu rukino rwa nyuma. W'iryo higanwa yatsinze Aigle Noir amanota 12-12. Urunani narwo rutsinda Kerne yaranze iri higanwa nk'umurwi wizukiranije amanota 70-59. Tigers itsinda amanota 98 umurwi wa Muzinga kuri 69. Remesha itsinda Ryan Team amanota 90-58. Jimmy Kana yatsinze New Star amanota 62-50. Nayo Rezipo zitsinda Young Eagles amanota 60-55. Mu bigeme naho Message Ngozi yatsinze Young Sisters amanota 39-35. Ku munsi w'Imana habaye urukino rumwe rw'ikirarane rwahuje Gladiators na Message Ngozi. Gladiators ikaba yatsinze amanota 55-41 ya Message Ngozi. Umurwi wa Dinamo rero urangije iryo higanwa uri mu kibanza cya mbere. Urunani ruza mu kibanza cya kabiri, Kerne ni ya gatatu, nayo Tigers ziza mu kibanza cya kane. Iyo mirwi nayo izoca itana mu mitwe mu nkino za playoff zizotangura atagihindutse kugenekerezo rya kane mu kakaro. Dinamo ikazokina na Tigers, nayo Urunani rukine na Kerne. Mu mupira w'amaguru ku munsi wa gatandatu, abakunzi bawo barakubise baruzura Stade Intwari baje kurorera urukino rwo gufasha abarwayi bavuwe mu bitaro bitandukanye bagakira, ariko bakananirwa no kuriha amahera y'ibitaro. Urwo rukino rukaba rwahuje abakinnyi b'Abarundi bakinira hanze hamwe n'abakinnyi b'Abarundi bakinira mu gihugu bagize imirwi ibiri, umwe ukaba warurongowe na Saidoni Bazungiza Kizigenza wa bitaro, hamwe rero n'umurwi warurongowe na Yusuf Nyanga akina mu gihugu cy'Ubufaransa mu murwi wa Nice. Umurwi wa Nyange akaba ari nawo watahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-1.
Urakoze Alexandre Niyungeko, nino ngahace dusozera ano makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yombi, ngashimira n'abagenzi anje umwe wese ugiti ciwe bamfashe kubaturukaniriza. Mugire aho mwamwubahwe, mubanye no mu byanyu na gahwane.